mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Frederic Mundikije. Turabaha ikaze mwese kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda, umugabo Jeremie Bikorimana aratabarizwa
ko tumubuze nitumenye irengero, tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho, ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki.
Uwo ni umwe mu bakoranaga na Jeremie Bikorimana, havuga ku mpungenge bafite nyuma y'uko aburiwe irengero hashize ukwezi kurenga. Ni imwe mu nkuru tuza kugarukaho. Mbere yaho ariko, muri make ingingo z'amakuru avugwa ku isi, nayo tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya.
Igihugu cya Afurika y'Epfo cyahimbaje imyaka 25 irangiye cyikukiye kuri yakikuye kuri ya ntwaro kajyanisha imiryango.
Polisi muri Uganda yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere umuririmbyi akaba n'umudepite ni Bobby Wine.
Igihugu cya Sudani yo mumanuko kiriko kirahaye miliyoni n'imiliyoni z'amadolari isosiyete yo muri Amerika kugira ngo ize ikivuge neza kandi inagure imigenderanire yacu na leta ya Perezida Donald Trump.
Minisitiri w'imari wa Algeria Mohamed Lukar yahaswe ibibazo kuri uyu wa mbere mu mugambi waguye wo guhiga abavugwaho ruswa nyuma y'aho Perezida Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi. Mugume hafi ya radio zanyu, turaza kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye mu mwanya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, leta ya Sudani yo mumanuko iriko irariha miliyoni 3,700,000 z'amadolari y'Abanyamerika isosiyete yo muri Leta Zunze Amerika y'abantu banonosoye umwuga wo kuvuga neza ibihugu n'abantu bita lobbyist mu rurimi rw'Icyongereza, kugira ngo iyo sosiyete ifashe mu kunagura imigenderanire icyo gihugu na leta ya Perezida Trump. Iyo sosiyete izoba kandi ijejwe guhagarika utwigoro two kurengukisha imbere y'ubutungane abantu bagize uruhara mu gukubagura no kwica abandi mu ngwano yamaze imyaka 5. Urwandiko ruriko ayo masezerano ibiro bijejwe gutangaza amakuru Associated Press byashoboye kubona yatewe ko igikumu muri uku kwezi na leta ya Sudani yo mu manuku hamwe na sosiyete yitwa Gainful Solutions itwarwa na Michael Runneberger yahoze ari ambasaderi wa serikali ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abatavuga rumwe na leta ya Sudani yo mu manuku bane baguye ibikorwa by'iyo sosiyete ngo kuko ayo masezerano agaragaje ko leta ya Sudani idashaka kwa bakoze ibyaha bakwitwa intahe mu gahanga. Icegera cya ambasaderi wa serukira igihugu cya Sudani yo mu manuku muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gordon Boy yavuze ko leta yiwe ata mugambi wo kurizamwo utungana ifise, ariko ku mugambi wo kurekurenera ariwo uzoza imbere y'ubutungane.
Tuve muri Sudani tujye muri Uganda, aho polisi yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere umuririmbyi w'ikirangirire hakaba n'umudepite Bobby Wine. Hari hashize iminsi ibiri gusa akuriweho igihano cyo gufungishwa ijisho iwe mu rugo. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi wa polisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na Perezida Museveni mu matora. Bobby Wine ufite imyaka 37 y'amavuko abonwa nk'umwe mu bantu bakiri bato bakuze ku ngoma ya Museveni, ariko ushaka ko ibintu bihinduka. Indirimbo ze zirwanya guverinoma zamufashije gutsindira umwanya mu nteko ishinga amategeko. Polisi yamutaye muri yombi nyuma y'uko atumijwe n'urwego rw'iperereza ku byaha by'urugomo kuri uyu wa mbere mu gitondo. Byavuzwe ko ibyo byavuzwe n'umwe mu bamwunganira imbere y'amategeko Asumani Basarirwa. Yongeyeho ko ubu noneho hatamenyeshejwe icyo yafatiwe. Wine yinjiye mu nteko ishinga amategeko mu matora yo mu 2017. Imwe mu ndirimbo ze yarimo amagambo agira ati abarwaniye ukwishyira ukizana bahindutse abayobozi b'igitugu. Ni mu gihe izindi ndirimbo zasaga nizumvikanisha ko Museveni yagumye ku butegetsi igihe kirekire cyane. Umuyobozi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ufite imyaka 74 y'amavuko ari ku butegetsi kuva aburwaniye mu 1986, ariko afite umugambi wo kongera guhatanira indi manda ya gatandatu ku buyobozi. Wayne afungiye kuri stasiyo ya polisi mu birometero 30 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kampala, byavuzwe n'umwunganira mu mategeko basarirwa. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yemeje itabwa muri yombi rya Bobi Wine. Yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ati ari kumwe na polisi kandi arimo guhatwa ibibazo.
Muri kumura bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika akamo gasaba uzi kubira urebo mu gihe cha Afrika yepfu hamwe no uburenganzira bw'abasangiye ibitsina hamwe n'abihinduye ibitsina niko abashikirije amajambo bagarutse ku cyane ku munsi wo kwibuka imyaka 25 irangiye gihe cha Afrika yepfu kivavanuye na yantwaro ivangura moko ku munsi wa gatandatu. Abantu barenga 3,500 bari bakoraniye mu micungara rugisagara cha Johannesburg baterera imvino bongera batamba. Mu myaka 25 irangiye abirabure bo mu gihe cha Afrika yepfu bagiye baronka uburenganzira bwo gutora, ari navyo byazanye demokrasi mu cyo gihugu. Yamara naho bamaze imyaka myinshi baharanira ubwo burenganzira, abashikirije amajambo bavuze ko gushika ubu bagihanzwe n'ubuzima bubi. Abari muri iryo koraniro bari bafise ibitambara by'ibara ry'ugwatsi rutoto n'iryirabura, amabara y'umugambwe uri ku butegetsi ya ANC wa nyakwigendera Nelson Mandela yagize uruhara ruhambaye cyane mu gihe cy'imyaka myinshi yamaze agwanya intwaro ivanguramoko. Perezida Cyril Ramaphosa yahimbarije uyu munsi mukuru mu ikoraniro ryabereye mu gisagara cya Makamba mu buseruko bw'intara ya Cape. Yagize ati naho hahize igihe kirekire turacibuka neza umunezero abanyafrika yepfo imiliyoni 20 bo mu bwoko bwose bari bafise igihe bari barindiriye gutora mu bibanza byo gutoreramwo mu gihugu cyose.
Tuvuye muri Afrika yepfo, amakuru tuyakomereze muri Algeria ho Minisitiri w'imari Mohamed Rukad yahaswe ibibazo kuri uyu wa mbere ku byerekeye ruswa byakozwe mu buryo bwaguye bwo guhiga abavugwaho ruswa nyuma yaho Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi, byatangajwe na televiziyo ya Leta. Mohamed Rukari yabaye guverineri wa banki nkuru y'igihugu, niwe mutegetsi wa mbere muri guverinoma witabye abashinjacyaha kuva habaye imyigaragambyo yahuje imbaga mu kwezi kwa kabiri irwanya ubuyobozi bwa Bouteflika bw'imyaka ibarirwa muri 20. Wahoze hari umukuru wa polisi Abdelgane Hamel nawe ku giti cye yahaswe ibibazo n'umushinjacyaha ku bibazo bya ruswa, nabyo byavuzwe n'itangazamakuru rya Leta. Kuva Bouteflika hatanze ubutegetsi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane biturutse ku burakari bwiyongeraga mu mayira, abategetsi bo ku ngoma nyinshi n'abanyemari bari bamuri hafi bakuwe ku mirimo, abandi batawe muri yombi cyangwa se bahaswe ibibazo ku bijyanye na ruswa. Rukari yashyizwe mu mwanya wa minisitiri w'intebe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ubwo Bouteflika yari yugarijwe n'igitutu gikomeye cy'imbaga yigaragambyaga yasaba impinduka ashyiraho minisitiri w'intebe mushya. Yabonetse hasohoka mu rukiko mu murwa mukuru Arje hajyanwa mu modoka y'umukara ntacyo atangaje. Bimwe mu byo abantu babarirwa muri 40 bari bateraniye hanze y'urukiko basakuzaga bavuga harimo ibigira biti abajura basahuye igihugu. Mu cyumweru gishize Rukari n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Ahmed Uyahia basabwe kwitaba urukiko kugira ngo bahatwe ibibazo, ariko ntibyamenyekanye niba urukiko ruzasuzuma ibyo baregwa bakekwaho cyangwa se niba bazaba babazwa kubutanga buhamya.
Muri kumurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika, chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel yafashe urugendo rumujanye mu ntara ya Afrika y'umurengero aho bitekanijwe ko azogendera igihugu cya Burkina Faso, Mali na Niger kugira ngo yumvishe ibyo bihugu ku gihugu ciwe kitazodohoka ku mugambi wo gushyigikira amahoro n'iterambere muri iyo ntara hamwe no mu gikorwa cyo gufasha kurwanya intagondwa. Ibiro bya Merkel uyu munsi kuwa mbere byatangaje ko azobonana n'abakuru b'ibyo bihugu akongera akaja mu nama ibihugu bitanu bigize umurwi wo muri Sahel birimwo Burkina Faso, Mali na Niger, Mauritania na Chad ku munsi wa gatatu. Inama izobera mu gisagara ca Ouagadougou. Bitekanijwe kandi ko Merkel hagendera abasirikare b'Abadagi bacumbitse mu gihugu ca Mali aho bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu zicungera umutekano. Azobonana kandi n'abakuru b'amashyirahamwe adahanira inyungu za politike yongere aganire n'abanyeshuri mu gihugu ca Mali. Bitekanijwe kandi ko azoja mu kibanza kizokubakwamwo inyubakwa izoha indaro abakenyezi batishoboye mu gihugu ca Niger. Merkel azoba ari mu gihugu ca Mali ku munsi wa kane, hanyuma ku munsi wa gatanu naho aje mu gihugu ca Niger.
murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kindi no mu Kinyarwanda bera rimwe makuru avuga ku isi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 mwadusanga ariko no kuvuga rwacu rwa internet kuri wa3@ radio yacu vewa@.com
Userukizi bwa leta z'umwe za Amerika mu Burundi bubona ko abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane zibahanze ambassadeur Anne Casper yabishikirije mu gihe ishyirahamwe Search for Common Ground yari yaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru y'ijwi ya Amerika tuyishikirizwa n'umenyesha makuru Eloge Willy Kaneza
Urongo ishyirahamwe Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru. Uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID. Ambasador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavuye umutekano mu gushyikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijyanye n'ibibazo bibahanze.
Hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose.
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza umugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
Nosaba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka rutere imbere kuko nakare urari inzara hakazuka iki inzigo. Muri ico gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko ico nico kinini nosaba leta.
Umushikanganje ukumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwa mahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi
mu byirwa bitanibike bimaze gukongwa ku buryo amakuru atorokanywa Ninge na tangwa yarekane yuko avugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi nuko uhiriza abamenyeshamakuru kubwira abahindura ingendo bamena nacyo abatanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu radio yo mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze Eloge. Inama y'amashyaka y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afrika Museruko uyu munsi kwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarusha mu gihugu cya Tanzania aho iko isubira kwihweza umutahe iryo shyirahamwe ryakoresheje mu mwaka w'2017 warangiye tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu. N'inkuru ya Claver Nyonkuru.
Kuri uyu wa mbere inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri Tanzania. Mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga. Bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza ugwaruka muri ako karere ka Yase. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi birabugwaruka n'ingene inzego z'ugwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango. mu kwezi guheze abashinga mateka bagiye mu bihugu vyabo kubonana nabo vyega bose cyane cyane kugaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmwo ivyifuzo byose by'ugwaruka kuvyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo mujyango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashinga mateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashinga mateka urabe vy'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazohica hirya no hino iki gihe ikindi abo bashinga mateka b'umujyango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere bitekanjwe kandi ko azoboneka kajyo kuko imigwi yose y'abashinga mateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga mateka mu kiringo cindwi zitatu bazomara abo bashinga mateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati igice cha Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ugeze ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe intumbero y'uwo mugambi uhuze bihugu vya EAC Komesa na SADC no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwiza tunga bahatorere akoyokwe ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo mejyango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko yo bameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe giheruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa kwakira icicaro c'abo bashinga amateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro tubikomereze mu Rwanda. Imuhanga mu majyepfo igihugu haravugwa inkuru y'ishimutwa rya Bwana Gervin Bikorimana umaze ukwezi gusaga bitazwa aho aherereye. Umugore we Fabiola Bayisenge ndetse nabo bakoranaga muri serivisi z'itumanaho baratakambira inzego z'umutekano ngo zibashe kumenya irengero rye. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ukwezi kurenga h'iminsi mike kuri hiritse Bwana Jeremie Bikorimana ashimutiye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda n'abantu bataramenyekana. Uyu bivugwa ko yari umwagenti w'ikigo cy'itumanaho MTN. Abamutwaye ngo bamukuruye bamwerekeza ku modoka bamubwira ko bifuzaga ko ababikuriza amafaranga kuri telefone bahita bamwinjiza mu modoka ku ngufu yo mu bwoko bwa RAV4 y'ibara ry'umukara. Umugore we Fabiola Bayisenge avugana n'ijwi rya Amerika yatubwiye uko yamenye amakuru y'ishimutwa ry'umugabo we.
Aho bakorana ku kazi ngo babonye bamutwara ariko ntibabimenya neza hashize umwanya baravuga turi amuntu ntibaba bamutwaye baza kundeba turakurikirana tujya kuri police baratubwira ngo nta muntu hageze. Ababibonye babonye umuntu ngamuhamagara ngo bamanuka hepfo gato yabamwinjiza mu modoka yaravaye umukara. Ntabwo babashije kumenya plaque z'iyo modoka ariko umwe mu bamutwaye babonye ari umupolisi wari wambaye civile. Ubwo twajyaga kuri station ya polisi ya Muhanga twasanze uwo mupolisi ahari tugerageza kubabaza amakuru turabaze ko twabonye umuntu watujyaniye umuntu mwamutubarije tukumva baratubwira ngo uwo muntu ngo umupolisi ngo ntiyari mu kazi kandi twarahamusanze ari mu kazi.
Madamu Bayisenge mu ijwi ryumvikana n'amagahinda avuga ko nyuma yo kubura umugabo we yagerageje gushakishiriza hirya no hino ariko na n'ubu ntaramenye irengero ry'umugabo we.
Nabashije gushaka amakuru nkajya njya kuri polisi buri munsi bambwira ngo tugiye kubikurikirana bansaba impapuro byanditseho ngo mbibamenyeshe njya kuri ribu ikirego bakimarana nk'ibyumweru bibiri bambwira ngo barashaka amakuru. Ubwo nasubiraga yo barambwira ngo amakuru barayabuze ngo twebwe tujye tugenda tuyabashyiriye ngo ibo ntibashinzwe gushaka amakuru barambwira ngo ubwo ngubwo twebwe twarayabuze ngo tuzajya gushakira i Kigali.
Fabiola Bayisenge yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura umugabo we wari utunze urugo byamuhungabanyije bikomeye we n'abana babiri bari mu ruhinja rw'amezi ane.
Yaramuhungabanyije kubera ko niwe wabashaga nyine guhahira urugo ubwo nyine ushobozi bwa yesebura kwa n'amafaranga nyine yacuruzaga muri aho kanya hari mu masaha y'akazi nyine bwo barayamutwaranye
wowe ubusanzwe nk'umuntu mwabanaga hari ubwo wakekaga ko yashoboraga kuba hari abamushakisha
nta kibazo yari afite nta bantu narenze bamushakishaga ari inshuti ze ari abo bakorana mu kazi batubwiye ati nta kintu tumukekaho twabashije no kujya kuri MTN abo yakoreraga turabaza se nta kibazo wenda nta n'amanyanga yaba yarakoze mu kazi yakoraga akaba ari wenda aricyo kibazo cyatumye bamutwara batubwiye ati ntacyo nta kibazo yari afite
bibaye ngombwa se ko ugira icyo usaba inzego z'umutekano
nazisaba ko bampa amakuru wenda niba yaba afunze nkamenya aho afungiye nicyo nabasaba
bamwe mu babonye batwara bwana Jérémie Bikorimana kugeza ubu baratinya kubitangaho amakuru gusa abandi bakavuga ko mbere yo kumutwara bari bugamanye imvura na bwana Bikorimana aho bari bugamanye imvura bashyira mu majwi umwe mu bamutwaye ngo yari umupolisi yambaye igisivire bavuga ko yitwa Robert Sengiyumva ukorera kuri station ya polisi ya Nyamabuye mu mujyi wa Muhanga bagenzi babikorimana bakoranaga mu gucuruza serivisi z'itumanaho mu karere ka Muhanga bakavuga ko ibura rye rirushaho kubatera impungenge kuko nta kibi bari basanzwe bamuziho
uburyo duteme impungenge nuko tutazi uburyo yagiye cyangwa n'abamujyanye nyirizina kandi tukaba twaramubuze yari mugenzi wacu mu buryo bwose bushoboka tugomba kumenya ngo mugenzi wacu agiye gute abayeho gute cyangwa se ko tumubuze nitumenye irengero tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki
nabo bakagira icyo basaba inzego z'umutekano
bishoboka twamenya aherereye ndetse kandi ikindi cya kabiri tukamenya n'icyo yazize haba hariho ikosa nyine yakoze akarihanirwa nk'amategeko nyine ariko ryaba ari ntaryo akarenganurwa akagaruka mu buzima busanzwe
inzandiko zanditswe n'umugore wa Bikorimana ariwe Madamu Fabiola Bayisenge ashakisha umugabo we zigaragaza ko yabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu masaha 8 z'amanywa ni inzandiko rumwe Bayisenge yandikiye urwego rwa polisi mu karere ka Muhanga ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu nubwo yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha i Muhanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka asaba ko inzego z'umutekano zamufasha gushakisha umugabo we bikamenyekana aho aherereye hari kandi inyandiko igaragaraho ubuhamya bw'ababibonye yemeza ko uwo mupolisi uzwi ku mazina ya Robert Nsengiyumva ari mu batwaye Bikorimana iyo nyandiko ariko ngo station ya polisi ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga ntiyayemeye maze ihitamo gutumiza abanyiru kuyandika bavuga ko bageze kuri station ya Nyamabuye bahabonye uwo mupolisi bavuga ko yitwa Robert Nsengiyumva icyo gihe bamubona kuri station ya polisi ngo yari mu mpuzankano z'akazi mu gihe kwifatwa rya Bikorimana ngo yari yambaye imyenda isanzwe tuvugana na bwana Modeste Mbabazi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yatubwiye ko ari mu nama adusezeranya kuza gukurikirana iby'iki kibazo kuko ngo mu biro bye kitaramugeraho kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru nitwari twakabashije kongera kumubona ku murongo wa telefone ngendanwa sirimwe sikabira abantu bashimutwa n'abandi bivuga ko baba batazwi bambaye imyenda ya gisivire inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite kandi bikazarangira zibagaragaje rimwe na rimwe bidegembya ubundi bari mu mapingu bitewe n'ibyaha ziba zibakekaho wagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
Eric urakoze tuve mu Rwanda tunyarukira mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania aho bamwe mu banyeshuri batakamba basaba imfashanyo y'ibikoresho by'ishuri abatari bake bamaze guta amashuri kubera ubukene bubugarije umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu nkambi ya Nduta mu ntara ya Kigoma James Jovin yaduteguriye inkuru ikurikira
muri zone y'indwi mu nkambi ya Nduta hari ishuri shingiro jigamwe abana bahatuye Bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro bavuganye n'igi cy'u Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo kwishure ari kibazo gihambaye cyane muri iyi minsi amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amaze kiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro
fatye umwa uno mwaka hoho nani cyinda kinye kweri badufashije kiretse nyina makaye yonyene kandi ayo nabatarose uje kubaza bakubwira ati twa makaye yawo nyimbo taje nakadikawe akindi kimwe bigeze baduha kwishure yakwe
nkanje batangwa kuvuga ngo tuzoronka uniforme nk'ishika mu gatatu twategera bashavuga ngo zaraje ngo zahaze mu nzira twategeye twarabuze
umwigisha kuri iryo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure
tumwe nk'abigisha ibibazo rushaka kuba duhura navyo hano ku mashure kibazo cha mbere ni giharuro kirenze abanyeshure n'umurengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza aho muri abo banyeshure hari abanyeshure bicara hanze hari abanyeshure bicara hasi nta bijya twitara le pipitre no kuvuga zigiye ntebe bicarako ni nke cyane ikindi kibazo kihari na abanyeshure kutagira imyambaro abanyeshure rero ko yatamwambaro bafise ari byo twita ni informe usanga umunyeshure naho yovuga gatoroka ishure agakarota n'ico gihe ntidushobora kumenya ko umunyeshure yakarose uzoba wibaza ati nawe umubona yarengereye hari ati n'umwarimu mugenzi wawe ubukene bw'amakaye aho umunyeshure ashobora gutonda umubaza ati nta makaye afise wahamagara umuvyeyi wiwe uwo muvyeyi akaca guhinyisha ugati n'ejo ko atamufise nkura ni mu dutabarize amashira hamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye zosanga kwivyigwa biga turagerageza gukora uko bishoboka byose twateranye ivyigwa bicacu bine mu ikaye rimwe ariko naho nyene ntibikwira aho rero tukasha tugira ko dusaba nk'amashira hamwe na cyane cyane nk'ishira hamwe rijejwe indero hano mu ikambi rigarukira indero y'abana
bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyugarwa ry'isoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure
mbona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari ihuriro rya bose urumva niho tugurira ubwinto urabona nk'aba bana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka bw'isukuri zewe ndosaba iyo soko ko bozugurura ze niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiriye badufate nk'uko batwakiriye badufate neza
gusaba yuwe nikadufasha ikabaha ibikoresho ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje
John Makarebera umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta iryo shyirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshure
kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500
buruko mwaka utashe dushoboye gufasha abanyeshure 2500 ariko abakeneye imfashanyo barenga 6,600 nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi aba rero bidoga nabo nibo usanga bataronse izo mfashanyo kubera urabona yuko ishyirahamwe ryacyo ridashoboye gufasha bose aliko twifuza yuko abakeneye imfashanyo bose kuzironka nk'uko biginewe turiko turafata iyo ngingo rero kuraba yuko mu myaka iza twashobora gufasha abana bose bakeneye imfashanyo
kandi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja
ishyirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashure shingiro 11 yigwamo n'abanyeshure 8,500 abayobozi bajyo basigura ko rifasha abanyeshure bo mu mashure ndwi gusa kandi mashure 5 nayo afashwa n'ishyirahamwe Caritas kubw'iyo mpamvu iyo shyirahamwe ritabariza hasher kongera inguvu yo gufata mu mugongo amashyirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovine igihugu cya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isahari ko reka tubabwiye ko imvura isigenya yavuye ku gihuhusi simusiga ciswe Kenneth giswe gusinzi kazagiye guca Mozambique uburya kabiri muri zindwi zibiri uyu munsi kwa mbere yabandanije mu isahara cha Pemba kiri muraruko bushira usiruko hamwe no mu bindi bisagara maze ituma haduka iyindi myuzure yasambuye ibitari bike abantu bashika 160,000 nibo bagiramiwe muri kigiye kandi vyitezwe ko hazogwa iyindi mvura isegenya mu minsi iri imbere.
Polisi muri Uganda yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere ku muri nibyo kirangirira akaba n'umudepite Bobi Wine hari hashize iminsi ibiri gusa akuriweho igihano cyo gufungishwa ijisho iwe mu rugo. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi wa polisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na perezida Museveni mu matora.
Akamu gasaba abuzi ku biraburebo mu gihe cya Afrika y'epfo hamwe n'uburenganzira bw'abasangiye ibitsina niko kavuzwe cyane rwose igihe bibuka imyaka 25 irangiye igihe cya Afrika kironse kwikukira.
Nshuti mwese twari kumwe tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika tukaba tuboneho akanya ko gushimira na engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Animasi amakuru mwagejweho na Eugenia Mukankosi
na Frederic Mundikije. turabashimiye mwese rero kwa mwateze amatwi radio ijwi ry'Amerika kandi turabateye akamu mubandanye mukwikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'Amerika.